Iri ni ijwi rya Amerika. Ubu ijwi rya Amerika ritangiye ibiganiro byaryo mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mwaramutse neza nshuti muduteze amatwi. Uyu munsi turi kuwa kabiri tariki ya 22 z'ukwezi kwa 12 umwaka w'2015 hano muri studio ya gatanu Washington DC. Muri kumwe nanjye Edi Rwema uyoboye ibiganiro by'iki gitondo. Mbahaye ikaze kuri radio ijwi rya Amerika.
Be mu Burundi koko hariko haraba ihonyabwoko ririko rigirwa bande. Be ihonyabwoko mu Burundi muri kino gihe birashoboka. Ni iki mushikiriza kubasaba ko buza inteko mpuzamakungu mu Burundi?
Uwo ni Pascal Nyabenda, perezida w'inama nshingamateka y'u Burundi, avuga ku cyemezo cyo gutumiza inama idasanzwe kwiga ku bibazo birimo icyemezo cy'umuryango wa Afurika yunze ubumwe cyo kohereza ingabo mu Burundi. Iyi nkuru kimwe n'izindi zivugwa hirya no hino ku isi turayigarukaho mu kanya gato. Reka duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mugezwaho na Frederic Nkundikije.
Mwaramutse neza nshuti mwese muteramanye ni radio ijwi ya Amerika. Muri kumwe na Frederic Nkundikije. Amakuru tugiye kubabwira muri iki gitondo ni amakuru yerekeye ingingo yafashwe na perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yo gukura u Burundi ku rutonde rw'ibihugu byo muri Afurika munsi ya Sahara bifise uburenganzira bwo kugura no gushora ibidandazwa muri Amerika atamatagisi rinze gutangwa. Turavuga kandi ku bwicanyi bwabaye mu gihugu cya Kenya, aho umurwi w'intagondwa z'abayisilamu bagomba kuvangura abakristo n'abayisilamu kugira ngo abakristo bicwe. Turavuga kandi n'ubwicanyi bwabereye mu gihugu cya Djibouti. Twongere tuvuge n'igitero cy'umuyahuzi cyakozwe ku basirikare ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ido ni ido ya makuru. Ingingo ya perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika inomero 1970 yo kwigenekezo rya 20 ry'ukwezi kwa 12 mwaka w'2025 yari yashize Burundi ku rutonde rw'ibihugu byo muri Afurika munsi ya Sahara bishobora kugura no gushora ibidandazwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika atamategetsi birenze kuriha. Ikigana ikigabane cya 56 c'itegeko rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ryo mu gihumbi kimwe n'1974 kane kiraha uburenganzira perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bwo guhagarika ubwo burenganzira hamwe no gukura igihugu ku rutonde rw'ibihugu byo muri Afurika munsi ya Sahara bifise uburenganzira bwo kugura no gushora ibidandazwa muri Amerika atamatagisi birenze gutanga, mu gihe perezida abonye ko igihugu kitariko kirakora ibikenewe kugira ngo kigume kuri urwo rutonde. Perezida Barack Obama yagize rero ati nisunze ikigabane cya 56 cyo muri iryo tegeko ryo mu gihumbi kimwe n'1974 nafashe ingingo ivuga ko Burundi butabandanije kugira intambwe nk'uko icyo kigabane cya 56 kibivuga. Ati nicyo gituma rero nafashe ingingo yo gukura Burundi ku rutonde rw'ibihugu byo muri Afurika yo munsi ya Sahara bifise amahirwe yo kugura no gushora bidandazwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika atamatagisi arinze utangwa muri ya programme bita AGOA. Iyo ngingo izotangura gushirwa mu ngiro kuva ku itariki ya mbere y'umwaka w'2016 mu kwezi kwa mbere. Abayisilamu b'Abanyakenya bari mu rugendo mu modoka yabise yaguye mu mutego w'intagondo z'abayisilamu bitwaje ibirwanisho barakingiye abakristu bari kumwe muri iyo bisi mu kwanka amateko bari kubahabwa n'izo ntagondwa zariko zisaba ko abayisilamu bivangura n'abakristu. Abantu babiri barasize ubuzima muri ico gitero cabereye kuri komine yo mu gihugu cya Kenya yitwa Mandela ejo ku munsi wa mbere, igihe abantu bitwaje ibirwanisho bikekwa ko baragwanye bo mu hari Al-Shabab barasa kuri iyo bisi. Abantu bavyiboneye bavuga ko abayisilamu bari muri iyo bisi bahaye abakristu ibitambara vyo ku mutwe kugira ngo ntibamenyekane ko ari abakristu igihe iyo modoka ya bisi yahagarikwa. Abo bayisilamu babigenjeje gutyo kuko bibuka ikindi gitero nk'ico cabaye muri iyo ntara nyene mu mwaka uheze igihe umurwi w'abagwanyi Al-Shabab wica abantu 28 abayisilamu bari mu modoka ya bisi. Abategetsi bo muri iyo komine bavuga kwabo bagizi banabi bateye iyo bisi bategetse abari muri iyo bisi kugira ngo bivangure mu mirwi ibiri abayisilamu hamwe n'aba Kristo. Yamara abo bantu bose baransaye amategeko maze babwira abo bagizi banabi ko bopfuma bicwa aho kwivangura. abo bantu bitwaje ibirwanisho bahavuye bagenda inyuma yaho izo ngenzi zari muri bisi ziyamiririje amateko izo ntagondwa z'abayislamiste. Mu gihugu cya Djibouti abatetsi baranira inyungu z'abatavuga rumwe na leta batangaje ko abantu bashika 19 bishwe ejo ku munsi wa mbere igihe abajejwe umutekano barasa ku bantu bari bakoraniye mu gisabisho ku murwa mukuru. Abantu bavyiboneye bavuga ko abasirikare ba leta barashe abantu bari muri quartier yitwa Baba bariko barasenga bibuka umukuru w'idini Sheikh Younes Musa. Abajejwe umutekano bateye abo bantu mu gitondo cya kare nk'isa 11 n'igice mu gitondo baca batangura kubamijegiramwo amasasu. Umumenyesha makuru w'iradio Ijwi rya Amerika akorera mu gisagara cya Djibouti avuga ko abantu bashika 10 bakomeretse mu gihe abandi 19 bishwe. Leta ya Djibouti ivuga ko abajejwe umutekano barashe inyuma yaho baterewe n'abantu bitwaje ibigwanisho. Umushikiranganji w'igihugu cya Djibouti yajejwe intwaro hagati yavuze ko umurwi wateye abajejwe umutekano washaka guhungabanya umutekano w'igihugu ngo wifashijwemo n'abantu bakoreshwa n'abanyamahanga bama bariko baraba hera. Ubushikiranganji bwa leta z'Amerika bujejwe kwivuna abansi bwemeje abakuru avuga ko abasirikare batandatu bishwe mu gitero cy'umwiyahuzi cabaye ejo ku munsi wa mbere ku basirikare b'ishyirahamwe OTAN.
Ayo yari amakuru y'ingenzi avugwa hirya no hino ku isi mugejejweho na Frederic Nkundikije. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari kuri uyu wa mbere abagize inama nshingamateka na nkenguza amateka by'u Burundi bateraniye mu nama nshingamateka mu nama yo kungurana ibitekerezo ibyo bita mu Gifaransa débat parlementaire. Ibibazo nyamukuru barimo kwiga byari ibyerekeye ibimaze iminsi bivugwa ko hari itsembabwoko ry'abatutsi n'uko leta yakwemera ibivugwa n'amahanga hamwe n'umuryango w'ubumwe bwa Afrika byo kohereza ingabo mu gihugu cy'u Burundi. Abaherutse gutorwa n'abanyagihugu basabye leta kutemera izo nteko kuko ku bwabo ari ugusuzugura ubwigenge n'ubusugire bw'igihugu cy'u Burundi. Umunyamakuru wacu Eloge Wirikaneza yakurikiranye imirimo y'iyo nama.
Imbere y'abashingamateka, abakenguza amateka n'abandi batumire barimo abanyamahanga, umukuru w'inama nshingamateka Pascal Nyabenda yamenyesheje icyatumye hatunganywa iyo nama yo guhanahana ivyiyumviro.
Twabikoze kuko tumaze iminsi twumva hariho abihaye uburenganzira bwo kuvugira abene igihugu, kandi mu matora aheruka abene igihugu baratoye abaserukira kandi bazohora babavugira. Uno munsi dushashe hano mu ngoro y'amakoraniro yo mu Kigobe kugira ngo duce hirya no hino ibi bibazo bikurikira. Mbe mu Burundi koko hariko haraba ihonyabwoko? Ihonyabwoko ririko rigirwa bande? Mbe ihonyabwoko mu Burundi muri kino gihe rirashoboka? Ni giki mushikiriza kubasaba ko hoza inteko mpuzamakungu mu Burundi? Mbe izo nteko mpuzamakungu ubwo Abarundi twokwemera koko ko ziza?
Abashinga amateka nka bose n'abakenguza amateka uhereye ku cegera cya kabiri cy'umukuru w'inama nshinga amateka bavuze ko bivugwa ko ariko harabihonya bwoko ry'abatutsi ariko inyoma cyamba yubusa.
Ejo ndi mushinga amateka yitwa Nduwimana Edouard natowe mu ntara ya Kayanza kandi umututsi pano w'imperekeza bimwe baba bangwa batutsi. Nta kuntu babaye ihonya bwoko bavaho ihonya bwoko ry'abatutsi ngo haguruke rwose ngenda ku mana ndayize domisiano ntibantunganya minani akakanya bagiye hagarara bwuma ivyo batutsi babonye kuyagarara bwuma nabandi rwo kuvyukuri bamenyere kuryanisha abantu baciye ku majambo mwe nayo kikijanye ni inteko nkumbure mva makungu nibaza ko atavishino bivuga ko n'abavuga abantu yuko mu Burundi kiretse aho izo mwe nizo nteko zigiye ziba zigiye gukreya izo rebeli yahu ubu no munsi zoshika ngaha cyazagenda mu cibitoke zibati duhagaze ngaha ntihaje usura kuhingira bakriya de rebellion mu bisanzwe mwe nawe.
Edouard Nduwimana siwe mututsi wenyene yavuze ko ubwoko avamwo utagaramiwe niho nyabwoko muri iki gihe. Uwo mfasoni numwe mu bashinga amateka b'abatutsi batari bake basanga iciyumviro.
Jewe nitwa Evelyne Butoyi, ubwoko bwanje ndu mututsi kazi. Urabona neza yuko iri jambo giho nyabwoko ni jambo ryubatswe. Ryubatswe atari ibyo tubona tugatangara mu bandi. Ryarubatswe harabaho ibyo twokwita manipulation, mu nyuma harabaho ibyo twokwita amamontage. Imbere yuko dushikira iri jambo ryihonyabwoko muribuka yuko habaye ibintu byo gutanga ibigwanisho jewe aho mperereye barigeze kuba ko ndiko ntangirwanisha kandi abo nabiha nabatutsi none twagira twihonye hacambona rero yuko ibiriko bira muri kino gihugu numwimbu w'abanyepolitike bamwe bamwe abahahombera akaba twese abarundi.
Bamwe mu bashinga amateka bemeza ko nayo inteko mva makungu zoza zitohonyoza ikirenge mu ntara bakomokamwo. Akarorero na ka Georges Nshimirimana yatowe mu ntara ya Gitega.
Izo nteko zo hanze bavuga baratanga n'amasaha ku Burundi bwe byishuye ngo abasodadi baze cyane nibareke. Turasabye leta y'u Burundi mu gutanga inyishu nkirindira ayo masaha ahubwo twebwe tubasurukira abanyagihugu bavuga bati mbega abo basoda baza gukora iki muri iki gihugu baza kubanguranya nde nande nk'uko abantu babivutse ninde ari mu ruhagarara yotuma haza uwuja hagati ngo bangwe mu ntari yihe mu ikomini yihe nibaza rero abanyagihugu b'Igitega bavuga bati baraza handi mugabo ntibahonyora Igitega.
Umukuru w'inama nkenguzamateka we afite icyo asaba abantu batuma abandi gutera inzego z'umutekano. Reverien de Kuri
abantu barungika bagwaruka ukabahanga ikinini kugira batubwenge binjire mu ikambi bamenye yuko nabo nyene bojamwo boza baraje imbere kugira ngo baze barahonje nabo nyene kanya kariro baba motereza ko byo ufasha kuko kurungitsa abana ugashigendura ko minduru ku isi ngo abana bahonye ari wo barungitse mugabo uri mu shefu kajama hakavamo wa shefu bane bazi bakigura igihugu nimba ari kwigura igihugu bibita kwigura igihugu byo ufasha nibavere liburaya bave mu Kampala bave Kigali bafiki bave Nairobi baze baje imbere baje gutora ibigwanisho mu ikambi hanyuma igizokurikira bazomya kubyandika neza babonye nabo nyene ingene bimeze.
Abavuze bose bemeje ko bibabaje kubona abantu bicwa mbere mu kiringo cy'umunota umwe habaye agacerere ko kwibuka bishwe imbere n'inyuma y'amatora y'uyu mwaka. Icegera cya mbere cy'umukuru w'inama nshingamateka ari mu batavuga rumwe na leta Agaton Rwasa we yabishimangiye rwose.
Uyu munsi rero birateye agahinda ko hariho abarundi bagipfa bagapfa kumvu zitagaragara bagapfa mu buryo atamuntu numwe yoshyigikira ugasanga kumbure hari ibice ibicanye biriya wovuga ati niho ingorane zoba zikomeye gusumba handi cyane gira mvuge yuko bwa mbere na mbere hoho naho ko bagatumba kamwe naho ko bagacimbira kamwe habayeho ingorane u Burundi ni bumwe tugomba kuba ko ari kibazo cy'u Burundi kuko ntawuzi mu gihe byose akara bigakwira n'ahandi byoca bigenda gute.
Iyi nama yatunganijwe mu gihe hasigaye umunsi umwe gusa ngo harangire ikiringo ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika Union Africaine ryahaye leta y'u Burundi ngo yemere cyangwa ihakane ko izokwakira inteko mvamakungu zigizwe n'abantu 5,000 bava mu bihugu bitandukanye bya Afrika. Eloge uri kaneza Bujumbura ijwi rya Amerika.
Hagataho abagize ihuriro SNARED rihuje abanyapolitike batavuga rumwe na leta bo barashima icyemezo cy'umuryango wa Afrika yunze ubumwe cyo kohereza ingabo zibungabunga amahoro n'umutekano mu Burundi zizitwa Maprobu. SNARED irasaba kuzajya imenyeshwa ibikorwa kugira ngo Maprobu ijyeho. Yasabye kandi ko inshingano za Maprobu zizasobanurwa neza ko nta kigomba kuba kizihisha inyuma kandi ko zigomba kubanza kumvikanwaho na SNARED. Iyo nyandiko yashyizweho umukono na perezida wa SNARED Leonard Nyangoma. Mu Rwanda ubwo yatangizaga inama ya 13 y'umushyikirano Perezida Paul Kagame yavuze ko demokrasi y'u Rwanda ikomeje gushinga imizi kuko ari abanyarwanda ubwabo bakomeje kwishyiriraho uko babaho. Ni inkuru y'umunyamakuru wacu Asumta Kaboyi.
Perezida Kagame yashimiye imbaga y'abanyarwanda batoye yego ndetse nashimira n'abandi batoye oya. Perezida avuga ko demokrasi y'u Rwanda ikomeje gushinga imizi kuko abanyarwanda ubwabo aribo bihitiyemo uko babaho.
Twebwe abanyarwanda nk'uko itegeko nshinga ribivuga twiteguye kurinda ibyo twahisemo tubihagazeho nta kuzuyaza kandi tudatinya nta muntu ubaho igihe cyose ariko inzego indangagaciro n'iterambere byo bihoraho. Igihe nikigera cyo guhererekanya inshingano abanyarwanda bafite icyizere yuko bizakorwa mu mutuzo no mu bwumvikane.
Perezida Kagame kandi yavuze ko nta kibazo urwanda rufitanye n'ibihugu binenga ibintu binyuranye ku Rwanda, ariko ngo abavuga ko abanyarwanda ntacyo bashoboye
abemera kandi bakavuga ko hari byinshi twagezeho, ariko bakanerekana ko abanyarwanda ntacyo bashoboye kwigezaho, uko ntabwo ari ukunenga ahubwo ni ugutukana kandi babigambiriye. Ariko ibyo byose turabyumva, tugashishoza, tukabyitondera, tukabishyiraho bikwiye.
Ibi bije nyuma y'aho ibihugu by'ibihanganye ku isi birimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika bitabonye kunenga ihinduka ry'itegeko nshinga riha uburenganzira Perezida Kagame kuzongera gutorerwa manda ya gatatu. Perezidansi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuri wa gatandatu yasabye Perezida w'u Rwanda Paul Kagame kubahiriza umubare ntarengwa wa manda z'umukuru w'igihugu wari usanzweho nyuma y'aho Abanyarwanda batoreye ku bwinshi referendumu ku itegeko nshinga rivuguruye. Mu itangazo rya Perezidansi ya Repubulika, ibiro by'ubunyamabanga bw'itangazamakuru byashyizwe ahagaragara na Ambasade ya Amerika mu Rwanda kuri wa gatandatu, havugwamo ko Perezida Kagame yagize uruhare mu gukomeza no guteza imbere u Rwanda. Kuri ubu afite uburyo bwo gukora amateka yubahiriza umubare ntarengwa wa manda wagenwe ubwo yafataga ubutegetsi. Iri tangazo rikomeza rivuga ko ibi biramutse bishyizwe mu bikorwa, Perezida Kagame aribwo yaba asize umusingi ukomeye wa demokarasi mu Rwanda. Ibi kandi byakongerera ingufu iterambere rigaragara rimaze kugerwaho mu rwego rwo guharanira amahoro arambye n'iterambere ku Banyarwanda bose, ndetse akabera urugero akarere ndetse n'isi muri rusange. Umushyikirano wa 2015 ufite insanganyamatsiko igira iti "Guhitamo ko Abanyarwanda niwo musingi w'iterambere n'agaciro by'u Rwanda." Abakurikirana inama y'umushyikirano banasabye kunoza ireme ry'uburezi ndetse no guhashya indwara ya malaria ikomeje kwibasira Abanyarwanda hirya no hino mu gihugu. Minisitiri w'ubuzima Dr. Agnes Binagwaho yasobanuye ko malaria yatewe no kubura inzitiramubu, ndetse ko nizabonetse zitari ziteye umuti. Yavuze ko inzitiramibu miliyoni 1,600,000 leta yatanze muri uyu mwaka zidahagije, ku buryo ngo muri uyu mwaka ugiye kuza hazatangwa izigera kuri miliyoni 4,600,000. Kuri uyu wa mbere w'inama y'umushyikirano hanagaragajwe ikibazo cy'icuruzwa ry'abantu gishobora gufatirwa imyanzuro ikomeye irimo guhana bihanukiriye abazafatirwa muri iki cyaha. Asumita Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Tugarutse kuri referendumu yatowe mu Rwanda, ishyaka RNC ritavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda ryagize icyo riyivugaho. Etienne Karekezi yaganiriye na Bwana Théogène Rudatsingwa wo muri iryo shyaka RNC amubwira uko babona iyo referendumu yabaye.
Umuntu akurikije amateka y'u Rwanda ko iriya kamarampaka mu by'ukuri ari ikintu gikuriye ku twebwe mu ihuriro kiduteye impungenge cyane, ariko ndahamya yuko buri munyarwanda wese ucisha mukuri kandi uza amateka yacu nayo hafi kuva muri 1994 bikwiriye kumutera impungenge, kuko ni ikimenyetso cyerekana yuko u Rwanda mu by'ukuri aho rugana, aho ubutegetsi buriho kuri iki gihe buganisha, ko ari ahantu habi cyane, kuko ibintu nk'ibi ngibi nibyo byakunze kubyara imvururu mu gihugu cyacu. Niyo mpamvu rero twavuze ko ari ikimenyetso gikomeye cyane kandi twese dukwiriye kudutera impungenge, kandi tugafatanyiriza hamwe kureba uburyo twatsinda ibibi bishobora kuzavuka nk'ingaruka z'iki gikorwa cyabaye.
Muravuga ko biteye impungenge mu gihe Abanyarwanda barenze 98% aribo bitoreye iyi kamarampaka, niko bahisemo?
Nibyo, kuko Bwana Karekezi ari kwisubiza amaso inyuma, wenda tutaragiye no kubya FPR, wibuka ko Habyarimana yajya gatorwa 99% mureka mbere y'icyo gihe, igihe ubutegetsi bwa Kabanda bwariho, ndetse no mu bugeze n'igihe babuvaniyeho muri za 1993 hari ishyaka rimwe rukumbi rutoki umukuru w'igihugu agatorwa nk'uko abishatse. No kugera rero cya FPR imyaka 21 Perezida Kagame amaze ku butegetsi, niko bigenda. Ibyuko rero ngo abaturage ngo bagiye bagatora 99% cyangwa 100%, ntabwo byerekana icyo abaturage bifuza, ahubwo birerekana icyo ubutegetsi buba buriho bwifuza. Ibyo rero ntabwo byerekana ubushake bw'Abanyarwanda, ahubwo birerekana uko Kagame ashaka kuyobora igihugu n'ukuntu yakiyoboye imyaka 21.
Muri make, niba numva neza icyo muvuga, aya mahitamo Abanyarwanda bifatiye ubwabo yanagarutsweho mu nama y'ishyikirano yatangiye kuri uyu wa mbere mwene yo abateye impungenge
ikiduteye impungenge ni imitegekere y'igihugu kuko urumva yaba referendum kamarampaka cyangwa se amatora yagiye aba 2010 cyangwa 2013 ni ibintu byo FPR ijyamo byo mugenzi wanje no kwigenda Patrick Kagere yaje gavuga ngo Kagame ari ikirigita gaseka nibyo koko kuko niba FPR ijya mu rubuga nta wundi yemera kujya muri urwo rubuga hanyuma ikavanamo ijana ku ijana ibyo bikwiriye kumvikana kandi ni ibintu bikwiriye gutera buri muntu wese impungenge.
Mu magambo Perezida Paul Kagame yatangaje mu gutangiza inama y'umushyikirano ya 13 imbere y'abanyarwanda n'abanyamahanga barimo abadiplomate, yagize ati ndagenekereza ati nta muntu n'umwe uhoraho ariko nta wagena igihe ntarengwa ku ndangagaciro, ku nzego cyangwa se ku iterambere. Aya ndumva ari amagambo Perezida Kagame yavuze agaruka cyane kubavuga ko atagombye kwiyamamariza manda ya gatatu, ko atagombye kurenza manda ebyiri amategeko urwo rateganyaga mbere. Kubwanyu bwana Rudasingwa, aya magambo muyasobanura mute, muyumva mute?
Mu byukuri iyo wumvise amagambo ya Perezida Kagame rimwe na rimwe kubatamuzi baravuga bati ntabwo dushobora gusindura icyo ashaka kumenyesha, ariko kubamuzi kandi ndahamya ko ibaza abanyarwanda bafite bagomba kuba babizi, bagomba kuba bagereranya ibyo yavuze n'ibibazo biri mu gihugu. Kuvuga ngo nta muntu uhoraho, nakifuje ko ibyo abavuze atyo yaba byemera, kuko yaba yabyemeraga yakemeye ko gutegeka imyaka 21 ukaba ashaka kwiyongeraho n'indi 17 nayo ukazongera ukayongeraho, ariko kandi ugacisha muri mu nzego ugacisha mu baturage bo wategetse ko ariko bagomba kubibona. Ibyo rero mu byukuri nawe kandi na Kagame ubwe ibi bintu yaba ari umuntu ucisha mu gaciro kandi ni umunyarwanda nawe ukwaza amateka y'igihugu niko n'abandi bayazi yakaboye abona yuko icyerekezo atwaramo igihugu ari ahantu habi cyane kandi ingaruka zizaba ku Rwanda n'akarere nawe mu byukuri ntabwo bizamusiga, nawe bigomba kuzamugiraho ingaruka.
Ijwi rya Amerika ribagezaho ibitekerezo ku ngingo nyinshi zinyuranye. Ubu tugiye kubagezaho ijambo ry'ibanze ribasobanurira imigabo n'imigambi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Ku itariki ya 11 abarobeli barateye amakambi abiri ya gisirikare n'ishuri rya gisirikare rimwe mu Burundi. Iki kikaba cabaye igitero ca mbere kigizwe ku nyubakwa za leta n'imigwi yabitwaje ibigwanisho. Mu bitero vyagizwe harishwe abantu bashika kuri 87. Uwo musi ukaba wabaye umusi wari ugizwe n'ubwicanyi bukabije cyane kuva uruhagarara rutanguye mu gihugu. U Burundi bushobora kuba bugeze ku rugero rw'ingwano ya gisivile ni leta kumwe n'abatavuga rumwe nayo batirinze ubwicanyi bakiyemeza kuja mu biganiro bigizwe na bose. Mu kwezi kwa kane umukuru w'igihugu Pierre Nkurunziza yafashe ingingo yo kwitoza mu kiringo cha gatatu arenga ku masezerano y'Arusha. Nyuma yaho insinzi yaronse mu matora y'umukuru w'igihugu, amakungu avuga ko atabaye mu mwidegemvyo canke ngo afatire bose ku rugero rumwe, hadutsemo ubwicanyi no guhunga kw'abarundi barenga ku 200,000 batinye gusubira kuba mu ntambara. Intambara yarangiye mu 2005 yo yahitanye abantu bagera ku 300,000. Ibibazo nyamukuru bituma haduka ukutumvikana ni intwaro itabereye, ruswa n'itituka ry'ubutunzi bw'igihugu. Nyuma y'imyaka myinshi haratunganijwe ibiganiro by'umwumvikano, hakaba amasezerano yo gusangira ubutegetsi nk'amasezerano y'Arusha yaragamije kumvikanisha ubwoko bubiri bw'abarundi. Ubu arageramiwe ukwitwaza ibigwanisho kugigwa n'impande zose, ubwicanyi bugenda buragigwa kimwe n'amajambo aturira avugwa n'abategetsi ku mpande zompi, harimo n'ihohoterwa rya kiremwa muntu, byose bigenda bituma igihugu gishobora gusubira kuja mu ntambara ishobora kumara igihe kirekire. Umufasha w'umushikiranganji ajejwe imigenderanire n'amahanga ku bibazo vya demokarasi agateka kazi na muntu n'ibikogwa Tom Malinowski mw'ijambo ry'intanga marara aheruka gushikiriza yavuze ko hariho amakuru yuko hariho hoterwa rya kiremwa muntu rigenda riragigwa n'inzego za leta, atariko kandi hari n'imigwi itavuga rumwe na leta yitwaje ibigwanisho itera inzego za leta zijejwe umutekano hamwe n'abasivile. Leta Zunze Ubumwe za Amerika iraneguye ubwo bwicanyi bwose yivuye inyuma igasaba impande zose guhagarika ubwo bwicanyi. leta zunze ubumwe za Amerika zirashigikiye akigoro k'ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika y'ubuseruko, ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika, ishyirahamwe mpuzamakungu ONU mu gufasha mu bikorwa byo kugabanya icuka kibi kiri mu Burundi. Hakaba inama ku rwego rwo hejuru ihagariwe n'ikindi gihugu mu kumvikanisha leta y'u Burundi n'abayobozi b'imigwi itavuga rumwe nayo ku butaka atari u Burundi. Mu majambo ya Secretary Tom Melonowski avuga ati, dusigaranye igihe gito cyane cyo kugarura ibintu mu nzira nziza imbere y'uko biyangara mu gihugu cyose. Dusabye impande zose gufata ingingo nziza imbere y'uko u Burundi bugwa mu manga.
Iryo ryari jambo ry'ibanze ribasobanurira imigabo n'imigambi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Shuti turi kumwe, turi hafi kugera ku musozo w'ibiganiro byacu, ariko mbere yuko dusezeranaho reka Frederic Nkundikije yongere atwibutse zimwe mu ngingo z'ingenzi z'amakuru avugwa hirya no hino ku isi.
Mu makuru twabwiye ko Perezida Barack Obama yafashe ingingo akaba yavuze ati, nisunze ikigabane cya 556 cyo muri tegeko mu iteko ryo mu gihumbi kimwe n'1974 nafashe ingingo ivuga ku Burundi butabandanije kugira intambwe nk'uko icyo kigabane cya 556 kibivuga. Ati, nico gituma rero nafashe ingingo yo gukura Burundi ku rutonde rw'ibihugu byo muri Afrika yo munsi ya Sahara bifise amahirwe yo kugura no gushora bidandazwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika matagisi arinze gutangwa muri ya programme bita goa. Iyo ngingo izotangura gushirwa mu ngiro kuva ku itariki ya mbere kwezi kwa mbere mwaka w'2016. Twavuze kandi ko abayisilamu b'abanyakenya bari mu rugendo mu modoka ya bisi yaguye mu mutego w'intagondwa z'abayisilamiste bitwaje ibirwanisho bakingiye abakristu bari kumwe muri iyo bisi mu kwanka mateko bariko barahabwa n'izo ntagondwa zariko zisaba ko abayisilamu bivangura n'abakristu. Abantu babiri barasize ubuzima muri ico gitero cabereye muri komine yo mu gihugu ca Kenya yitwa Mandera ejo ku munsi wa mbere. Ihe abantu bitwaje ibirwanisho bikekwa ko abagwanyi yo muhari al-Shabab barasa kuri iyo bisi. Twavuze kandi ko mu gihugu cya Djibouti abategetsi bahanira inyungu z'abatavuga rumwe na leta batangaje ko abantu bashika 19 bishwe ije ku munsi wa mbere igihe abajeje umutekano barasa ku bantu bari bakoraniye mu gisabisho ku murwa mukuru. Abantu bavyiboneye bavuga ko abasirikare ba leta barashe abantu bari muri quartier yitwa Balbaba bariko barasenga bibuka umukuru w'idini Sheikh Yunis Mose. Abajeje umutekano bati abo bantu mu gitondo cya kare nk'isaha 11 zo mu gitondo baca batangura kubamijagiramo amasasi. Umumenyeshamakuru w'iradio Ijwi rya Amerika akorera mu gihugu cya Djibouti avuga ko abantu bashika 10 bakomeretse mu gihe abandi 19 bishwe. Twavuze kandi ko ubushikiranganji bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bujejwe kwivuna abansi bwemeje amakuru avuga ko abasirikare batandatu bishwe mu gitero c'umwiyahuzi cabaye ejo ku munsi wa mbere ku basirikare bishiramwe OTAN hafi ikambi ya gisirikare yitwa Bagram Air Base mu gihugu ca Afghanistan. Abagwanyi b'abataliban baciye batangaza ko aribo bari inyuma y'ico gitero bakaba bavuze ko umwiyahuzi yari ku ipikipiki ariwe yishe abo basirikare bose 19.
Shuti mwarimu duteza matwi igice cya mbere cy'ibigano byacu byo muri iki gitondo na hakirangiriye. Mu izina rya bagenzi banjye bose ndabashimiye mwese kuba mwaduteze amatwi. Shimiye kandi abadufashije kubagezaho bino biganiro, uwashize hamwe ibi biganiro ni Fatuma Kalala Alimas, amakuru mwagejweho na Frederic Nkundikije, na kuri mikro mwari kumwe nanjye Edirwema. Mukomeze munogerwe n'ibiganiro bya radio Ijwi rya Amerika.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.